Iyo ngingo yo guhagarika uburobyi ihuriweko n'ibihugu bine: Burundi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Tanzania na Zambia. Umuyobozi mukuru ajejwe ibikorwa by'uburobyi mu kiyaga Tanganyika mu Burundi, Sylvain Tusanga, yatangaje ko guhagarika kuroba bizotangura ku igenekerezo rya 15 ukwezi kwa gatanu gushika ku ya 15 ukwezi k'umunani uyu mwaka w'2023.
Tout ce qu'on veut, c'est soutenir la pêche. Donc ces mesures sont là pour valoriser le métier de la pêche.
Ati, ibi bikozwe mu mugambi wo kongera no kugwiza ubwinshi bw'amafi muri iki kiyaga cy'amazi meza ku isi no mu kugenzura neza umwimbu w'uburobyi. Yamara abarobyi, abagurisha amafi n'abagura amafi n'indagara ntibumva akamaro kabyo. Iyi ngingo ntizogirira akamaro abarobyi gusa, ahubwo izogirira akamaro n'abaguzi.
C'est ça mon appel vibrant à tous les acteurs de la filière pêche au lapin.
Sylvain Tusanga anavuga ko badashobora kubandanya kuroba kandi biboneka ko hari n'igihe abarobyi birirwa mu kazi bagataha nta mafi n'indagara batahukanye. Abakora akazi ko kuroba bo ntibakira neza iyo ngingo. Abavuganye n'abakunzi b'ijwi rya Amerika bakorera ku myeha itandukanye y'ikiyaga cya Tanganyika basigura ko ubuzima bwabo buzoca buhagarara kuko bari batunzwe no kuroba.
Ubuzima bwacu bwetwe gusa busobora guhagarara, nta kandi kazi dufite dukora atari muri iki kiyaga Tanganyika. Abarobyi nta kandi kazi dufite baduteguriye bazosobora gukora. Ubwo buzima dufite niho turandika y'abana, niho dukora rase iwayo kugira ngo umuryango ubeho.
Nakura kugera ubu nakuze mbona ataruzi gugagwa, kuko ibiremwa biri mu mazi byaremwe n'Imana nk'uko Imana yaremye abantu bahagaze kuri iyi si. Ubwo ruzi Tanganyika ni rwo rugitunze twebwe uko tubona hamwe bugaye amezi atatu baca baducaye umukanda mu nda abana ni guhera n'inzara ni duha kazi dukore hanyuma Tanganyika bagugare.
Ku bijyanye no kuba abarobyi barabanje guteguzwa kuri iyo ngingo basigura ko bitigeze bibaho, basaba ko babanza kuganirizwa n'abajejwe igisata cy'uburobyi bagashikiriza ibibazo byabo.
Icyumviro tubona ni uko iyo ngingo avuga kugura mu kwezi kwa gatanu ni uko babanje kudukoresha inama bakumva natwe ikintu tubishyura, bakadukoresha inama natwe tukabishyura tukabahereza ibyifuzo byacu dufite, hanyuma nabo bakaduha ibyifuzo byabo bafite gituma bugara Tanganyika. Icyo nicyo cyifuzo ngo bahereze abagiye muri imbere uwo bidutangira hejuru cyangwa gufata inkingo ngo inkingo kirayifashe bacyange kubaza abanyagihugu. Ego abanyagihugu nitwe tugizereye.
Ayo mato niyo yameneka aro bari ku musozi, mwarateguye ko murubasubiriza murubaha yandi mato igihe basubiye mu mazi. Murarabe neza ntiyave inzara mu gihugu iriyo
neza. Abarobyi barazi iminsi imboga zivukira ko zivuka mu kwa gatandatu zigapfa mu kundi mu kumunani, none wabona bugaye umunsi iminsi y'inzuzo y'imboga. Ese none ko dukoresha mato y'ibiti bakavuga ko tutazoyashyira iruhande ya Tanganyika tuzoyashyira hehe?
Ikindi basaba ni uko iyo ngingo iramutse itanguye gushyirwa mu ngiro, leta ifatanyije n'ubuyobozi bw'uburobyi yobategekaniriza ikizobabeshaho muri ico kiringo c'amezi atatu bataroba nabo babashe kubaho.
Rero ku barobyi bangana n'ibihumbi 25-30, none abarobyi ko twumva ibindi bihugu bazobiha agafashanyo, none twege natwe tuzotahirahe muri ayo mezi atatu kariho hantu twari dusoroma muri uruzi? Ego nta mwimbu uriho. Rero hari hakwiye yuko leta ifata mu nda abarobyi
ahubwo boduha amafaranga bagafasha. Urabona izindi fasanyo Tanzania na ntuzeye baremeye yuko na Zambia bo mu gihe cyo kugara bafite ikintu cy'ifasanyo bazobafasha ikizobafasha muri ayo mezi atatu. Natwe twasaba yuko mu gihe bagongera batwugarire natwe ntibaraba ikintu zotubesaho n'umuryango isiyo tugasohokorwa nuko twogera kugara imfasanyo yacu yayiduhaye kugira ngo natwe tubone icyo tuzofasha dutungisha wa muryango.
Sylvain Tusanga ni umuyobozi mukuru w'ubuyobozi bw'ikiyaga cya Tanganyika. Mu rwego rwo kwitegura aratera kamo abatuye ibihugu bihana imbibe muri ako karere, akabasaba kubika amafi n'indagara mu ngo zabo no guteza imbere ubworozi bw'amafi. Uyo muyobozi yamenyesheje kandi ko mu ntango z'ukwezi kuza kwa gatatu hazotangura ibiganiro hagati y'abafise aho bahurira n'ibikomoka ku burobyi kugira ngo ibibazo bihari bitorege umuti. Gufunga ikiyaga cya Tanganyika byari bisanzwe ari ndumwe gusa nkuko abakora uburobyi muri ico kiyaga babivuga. Akaba ari ubwa mbere ikiyaga kizoba gifunze mu kiringo cy'amezi atatu. Amasezerano y'akarere k'ibihugu bigize ubuyobozi bw'ikiyaga cya Tanganyika ashyiraho ingamba z'imicungire irambye y'uburobyi bukoregwamo yatanguye gukurikizwa kuva ku ya mbere ukwezi kwa kane mwaka w'2022 yemejwe mu nama ya cenda y'abashikiranganje b'ubuyobozi bw'ico kiyaga yabaye ku ya 16 ukwezi kwa 12 mu mwaka w'2021 ikigoma muri Tanzania. Thierry Vendayishimiye, Ijwi rya Amerika, Kigali.